Iri ni Sauti ya Amerika. Isuti ya Amerika ribandanya kuwashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi, muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha. Abadepite batandatu mu nama nshinga amateka y'Ubwongereza bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekurwa rya General Frank Rusagara na muramu we Colonel Tom Byabagamba.
Babasaba ko bakwemerera papa ko afugishaga tarafa arabanjira navuga hari ikintu kigisebe, ariko maybe nayo ni yindi twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu.
Uwo ni Veronica Chandari, umukobwa wa General Frank Rusagara afunganywe na muramu we Colonel Tom Byabagamba. Yumvikanisha akababara yatewe n'uko umuryango wasavye ubutegetsi bw'u Rwanda kwemera ko General Rusagara yovugana n'umugore wiwe mama wabo imbere yuko yitaba Imana bukabangira. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanguje umwaka w'ubutungane 2019-2022. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwamuntu Amnesty International risaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga Iwacu n'umushoferi wabo. Ibihugu vya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bitatangaje urubuga rwo gufasha ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu byombi. Perezida wa Amerika Donald Trump arashigikiye ibiganiro n'igihugu cya Koreya ya Ruguru, abona ko ari intsinzi kuri we. Iran itangaza ko igiye kugira izindi ntambwe zitandukanya n'amasezerano yagiranye n'amakungu ku bijyanye n'umugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Abagize inama ishinga amateka y'Ubwongereza n'abari mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya kuremera umushikiranganji wa mbere Boris Johnson, bamusaba gushyira ahabona icyegeranyo cy'ibyagirizo vyo kwivanga ku Burusiya muri politike y'Ubwongereza. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ido ni ido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Abategetsi ba Koreya ya Ruguru baravuye mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Mara ivyo ntivyabujije ko Perezida wa Amerika Donald Trump atangaza ko ingingo yiwe yo kuvugana n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un ari ikintu gikomeye cyane yashitseko ku bijyanye na politiki yo hanze ya Amerika. Ni mu gihe kwiyamamariza amatora yo mu mwaka uza w'2020 biko bitera bigira intambwe. Mu butumwa bwa email bwo kwiyamamariza amatora yo mu mwaka w'2020 yarungitse muri indwi, burimwo Koreya ya Ruguru ku rutonde rw'ibihugu munani bikomeye, ibintu munani bikomeye yaranguye mu kiringo cya mbere mu mabanga yiwe ya perezida. Avuga ko yatanguje umugambi wo gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe cya Koreya. Yamara abahinga mu vya politike siko babibona, bavuga ko Koreya ya Ruguru itigeze isambura ikigwanisho na kimwe ruhonyanganda. Bamenyesha ko ahubwo ico gihugu cabandanije kurondera gukora ibindi bigwanisho ruhonyanganda bigera kuri 18 kuva Perezida Trump abonanye na Kim Jong-un mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Abahinga bavuga ko ibintu bishobora kumena nabi kurushiriza mu bihe biri imbere. Bamenyesha ko mu kwezi guheze Koreya ya Ruguru yagabishije ko ishobora gusubira kugerageza misile zishika kure cyane canke ibigwanisho ruhonyanganda. Abategetsi ba Koreya ya Ruguru basaba Perezida Trump kugira ibindi ahebera kurushiriza ico gihugu ku bijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda imbere yuko uyu mwaka urangira. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje no musiku wa kabiri ko Iran izotangura kugira izindi ntambwe ziciye kubiri n'amasezerano ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda yagiranye n'amakungu mu mwaka w'2015. Rouhani yatangaje ko izo ntambwe zizotangura kuja mu bikorwa kuva ejo kuwa gatatu. Amasezerano Iran yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubudagi asaba ico gihugu kutagira izo ntambwe. Iran yararengeje imbere yaho urugero rwa uranium ihingu irekuriwe kugira mu bubiko n'urugero rwa uranium irekuriwe guhingura. Perezida wa Iran mu ijambo yashikije kuri televiziyo no muswa kabiri yatangaje ko igihugu ciwe cafashije gushika ubu ingingo cafashe gishobora kuzisubira ko ivyo ngo hamwe izindi mpande zose zokubahiriza ivyo ziyemeje gukora. ivyo Iran bitangaje ku munsi w'ukwibuka imyaka 40 irangiye ifashe inyubako ya ambasade ya Amerika ku murwa mukuru Tehran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko Iran iri kigerageza gutuma ibihugu vy'i Buraya vyateye igikumu ku masezerano n'icyo gihugu ku bijanye n'umugambi wayo werekeye ibigwanisho ruho nyanganda bigira ico biyihebeye. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko bariko bakurikiranira hafi ingingo Iran iri kirafata. Ku munsi wa mbere Amerika yafatiye ibindi bihano bishasha igihugu cya Iran. Abagize inama nshingamateka y'Ubwongereza n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya kuremera umushikiranganji wa mbere Boris Johnson, bamusaba gushira habona icegeranyo c'ivyagirizo vyo kwivanga ku Burusiya muri politike y'Ubwongereza. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Umukuru w'umurwi w'abashingamateka bajejwe ivy'iperereza n'umutekano w'Ubwongereza Dominique Grieve yasavye Boris Johnson ko yotebuka gushira habona raporo iri ku mpapuro 50 yakoze n'uwo murwi kugira ngo abashingamateka bose bayicarire imbere y'amatora ategekanijwe igenekerezo rya 12 ukwezi kuza kwa 12 nyene. Boris Johnson yokeje igitutu inyuma yuko ejo kuwa mbere habaye igisa no kutumvikana magize inama nshingamateka ku mwanya mwiza wo gutanga ibiri muri ico cegeranyo kigaruka hanini ku ruhare Uburusiya bwa bwaragize mu kwivanga mu matora ya ego canke oya yo gukinjura ku Bwongereza mu muryango umwe bwa Buraya. Uruhande rumwe rw'abashingamateka rushigikiye ku ico cegeranyo gishigwa habona imbere yo kwinama nshingamateka isambugwa mu gihurundi ruhande rusanga gutangaza iyo raporo vyo kwitonderwa. Dominique Grieve yasiguye ko itagiye habona bitarenze no munsi mwijoro bizosaba ko habanza gushigwaho uwundi murwi ujejwe ivyiperereza inyuma y'amatora mu kwa 12. Abari ku ruhande rwa Dominique Grieve basanga leta nimba ataco yiyagiriza itaribwirije gushidikanya mu gutangaza ibiri muri iyo raporo. Ku ruhande rw'umugambwe wa Boris Johnson naho bavuga ko atavyemeza ko Urusiya bwivanze muri dosiye y'ikinjura ry'Ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya rizwi nka Brexit. Umushikiranganji wa mbere bakamusabira ko yoronswa kanya ko kwitondera ibiri muri ico cegeranyo imbere y'uko agishira habona.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi no kutwumviriza ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri site yacu ari www.radioyacu vo.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abadepite batandatu bo mu nama nshingamateka y'Ubwongereza bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekugwa rya General Frank Rusagara na muramuwe Colonel Tom Byabagamba. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro vy'ijuru rya Amerika i Londres mu Bwongereza yashoboye kuvugana n'umukobwa wa General Frank Rusagara nawe aba mu Bwongereza kuri ico kibazo.
Kuri telefone de kumwe n'umukobwa wa General Frank Rusagara, Veronica Chandar, kaze neza ku ijwi rya Amerika. Amakuru yanyu
ni meza.
Bari abadepite bamenye gute ikibazo cya papa wawe ndetse n'icya so wanyu?
Papa na Uncle Tom bahagariwe na organization yitwa Freedom Now ikorera muri Amerika na hangaha bafasha abafungwa kwisi hose cyane cyane abari political cyangwa conscious prisoners. So nibo bafashije kwandikira aba badepite, ariko nanjye umwe ni MP wanjye witwa Dr. Matthew Offord, undi witwa Rosie Duffield MP wa mutaza wanjye muto twarabaproachinze tubasobanurira ikibazo cyane cyane ko barwaye kandi tutizera amaherezo ya court kandi babashize igihe kinini bafungiwe mu kato.
Uretse bariya badepite babongereza, hari abandi bantu mwitabaje bo mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kubafasha kugera ku cyo mwifuza?
Yego, umwaka ushize habaye congressional hearing yo kuri human rights ya Tom Lantos Commission. Nagize amahirwe yo kuvugira ku bibazo famili yanjye irimo gucamo, human rights violations irimo kuba mu Rwanda ko atari famili yanjye gusa ariko hari n'abandi. Aho ngaho nabonye na opportunity yo kubona n'abandi aba senators n'aba congressmen muri Amerika. Ariko n'ikindi ni uko muri 2017 UN yakoze report yandikira ko aba bantu bafungiwe bitemerewe n'amategeko mpuzamahanga babasaba kuba released.
None ndumva mwagiye muri Amerika muvugana n'ibihugu binyuranye, ariko se hari ibihugu yenda byaba bigize nk'umuryango wa Commonwealth uhuriyemo n'u Rwanda mwaba mwaritabaje kugira ngo rushobore kubagereraho mutigerera rubasabire yuko ababyeyi banyu barekurwa?
Yego, ba MP nabo twabasabye nuko kubaza Foreign and Commonwealth Office ko hari human rights violations zihari cyane cyane bijyanye na papa na anko.
Mbese magingwa ya mushobora kuvugana n'ababyeyi banyu, ubwo burenganzira bwo murabubona murabavugisha?
Oya, ntabwo ubwo burenganzira turabugira, tutigeze tunabugira. Papa tumuheruka mu 2013. Duheruka no kuvugana nawe umunsi yafunzwe tariki 17 umwaka ukwezi kwa munani 2014. Twaherukanye kuvugana nawe umunsi warushize kuko yari birthday ye yari.
Ariko se mwigeze nk'abana muvuga muti reka twandikire undi mwanko mukuru, twandikire nka perezida wa Repubulika natwe aratuzi, tumubwire ko nk'abana twifuza kuvugana na papa wacu, icyo mwigeze mugitekereza?
Ikintu cyabaye numva ntabwo naciwe n'intege cyangwa twaciwe n'intege ni uko igihe mama yari arwaye yabaye admitted muri hospice naho ujya hari iminsi ya nyuma isigaye. Hospice yandikira perezida through British High Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko afudishana batarapfa arabanjira. Navuga hari ikintu kigisebe, ariko maybe nayo ni yindi ruti twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu, ariko hari icyo kintu cyatumye ducika intege cyane kuko icyo kintu cyo kwangira papa kuvugisha mama ari mu minsi ye ya nyuma.
Veronica Shandari, ndagushimiye cyane ko waje ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, mwakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Rwanda, mu birori byo gutanguza umwaka w'ubucamanza w'2019 n'2020, Perezida Paul Kagame yashimye urwego rukora umukuru w'igihugu, avuga ko afatiye ku byo abazwa n'abanyarwanda agendeye baba abo mu gihugu imbere no hanze yacu, asanga inzira ikiri ndende. Asumutakabu yadufitiye ibindi kuri inkuru.
Perezida Paul Kagame yari mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa kabiri mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza. Ni umuhango witabiriwe n'abacamanza, abagenzacyaha ndetse n'abunganira abandi mu nkiko. Umukuru w'igihugu yashimira urwego rw'ubucamanza, avuga ko intambwe yatewe ari ndende cyane cyane mu myaka 15 ishize habayeho kuvugurura ubucamanza mu Rwanda, ariko agaragaza ko hakiri byinshi byo gukosora kuko abanyarwanda benshi bakimugezaho ibibazo bafite mu butabera.
Mujye mubona ahantu nageze hose mu gihugu, ariko sibyo no mu gihugu no hanze, iyo mpora n'abanyarwanda ntihabura iteka. Abanyarwanda bahaguruka bakavuga ati urubanza, ndetse ubundi bakanyira ngo bakanyiteranya na Chief Justice, bakumva ko naje kubasura nk'umucamanza cyangwa ukuriye urukiko rw'ikirenga cyangwa izindi nkiko. Ibi biba byerekana ntabwo ari intege nke gusa mu tabera cyangwa mu bucamanza, ariko ni nk'indererwamo inzego zose z'igihugu zikwiye kwireberamo. Kuba bituzuzwa wahera ku bucamanza cyangwa ku butabera, ariko ugakomeza uganisha no ku zindi nzego. Aho rero haracyari ikibazo, nasaba ko nacyo tukiga neza tugashaka uko byanozwa kurushaho.
Perezida Paul Kagame yanagarutse ku cyegeranyo cyasohowe n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International, aho uyu muryango uvuga ko muri rusange ruswa yagabanutse mu Rwanda ariko kigaragara mu rwego rw'ubutabera, asaba abo bireba guhindura iyi mikorere. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko nubwo ibyo gukosora bigihari mu rwego rw'ubutabera, ariko muri rusange ubutabera bw'u Rwanda abaturage babufitiye icyizere.
Biranagaragara ko henshi abanyarwanda ku giti cyabo basigaye bageza mu nkiko ibibazo bijyanye n'amategeko bumva abangamiye inyungu rusange cyangwa atandukanye n'ibigenwa n'itegeko nshinga, kugira ngo icyo gihe umurongo usobanutse utangwe ari ubwo bwiza nabwo abantu batinyuka kubivuga kubera ko bafite icyo kizere cyabo babigezaho bumva barengerwa naho ubundi ari bibi abantu bakwicecekera gusaba kumirwa ntibabone aho babijyana.
Uyu mwaka wa 2019 nibwo hagaragaye abanyamategeko baregeye urukiko rw'ikirenga ko hari amategeko yatowe ariko anyuranyije n'itegeko nshinga. Umunyamategeko Richard Mugisha yatanze ikirego asaba urukiko rw'ikirenga ko icyaha cyo gusebanya cyahanwa hakurikijwe amategeko y'itangazamakuru aho gukoresha amategeko mpanabyaha. Maître Edouard Murangwa nawe mu minsi ishize yaregeye urukiko rw'ikirenga avuga ku karengane gashobora kuzagaragara mu byemezo bizafatirwa abaturage batazubahiriza itegeko rishya ry'ubutaka asobanura ko rihabanye n'itegeko nshinga. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Professeur Sam Rugege yasobanuye ko yishimira ibyo uru rwego rwagezeho nyuma y'imyaka 15 uruvuguru.
Ubu twakwishimira ko muri rusange urubanza rwinjiye rucibwa mu gihe kitarenze amezi ane ku nkiko zose bikaba biri hasi y'amezi atandatu ari mu itegeko. By'umwihariko mu rukiko rw'ikirenga uwo mubare wavuye ku mezi 69 mu mwaka wa 2011 ugera ku mezi ane n'ibice bitanu uyu mwaka. Gusubika imanza byagabanutse biva kuri 29 n'ibice 7 bigera kuri 11 n'ibice 3 muri 2018.
Mu rwego rw'ubushinjacyaha uyobora urwego Mutangana Jean Bosco yagaragaje ko urwego kuriye mu mwaka w'ubucamanza 2018-2019 rwahuye n'ikibazo cy'abantu basambanya abana kiyongereye. Yavuze ko amadosiye ajyanye n'ibyo byaha yavuye ku 2996 muri 2017-2018 akagera kuri 363 umwaka ushize wa 2018-2019. Mu bantu bakurikiranyweho ibi byaha muri 2018-2019 bagera ku 317, naho umwaka ushize wa 2017-2018 bari 300 gusa, mu gihe mu myaka yabanjirije iyi 2016 abo bantu bari bageze ku 200. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu mwaka wa 2017 abangavu babyariye kwa muganga bari munsi y'imyaka 19 bari 337.37, muri 2018 baba 19,832, naho mu mwaka wa 2019 guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa munani ababyaye baragera ku 16,000. Iki kibazo inzego z'ubutabera zigasabwa kugishyiraho umwihariko. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwamuntu Amnesty International risaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo. Iryo shyirahamwe rivuga ko bazira umwuga wabo naho umushikiriza manza Kizigenza aherutse gushikiriza ko badakurikiranwa nk'abamenyeshamakuru. Eroje Wirika Neza dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Aganira n'Ijwi rya Amerika, umushakashatsi ku bibazo vy'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International Hashen Colson yavuze ko ishyirahamwe akorera risanzwe rihana ubwigenge bwa kiremwamuntu ryatunguwe rwose n'ihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu hamwe n'umushoferi wabo. Asigura ko akazi bariko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu.
D'après les informations que nous avons, le travail qu'ils étaient en train de faire, c'est exactement le travail qu'il faut attendre des journalistes.
Amakuru dufise n'uko igikorwa bariko barakora ari cyo kwitega ku munyamakuru wese, n'igikorwa cyiteka cyo kurondera amakuru ku rubuga, kwirabira ubwawe ibyabaye, hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje. Abantu barafite uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bari kwihamba cyo kubibesha. Kwanza ya mushikiza manza Kizigenza wa Republika yavuze ko amenyesha makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo batafashwe hisunzwe ko amenyesha makuru. Mu itangazo yasohoye Silvestre Nyandwi yasiguye ko ibyaha bakurikiranwa ko babibazwa nk'undi muntu wese ku giti cy'umwe. Muri Amnesty International basanga ibi bitagira ishingiro.
Oui, nous avons vu le communiqué de presse du procureur général de la République disant
Niko twarabonye itangazo ry'umushikiriza manza Kizigenza rivuga ko abahagaritswe batafashwe nk'abanyamakuru, ariko iryo tangazo nyene rikomeza ryerekana ibyo baregwa. Ku bwacu rero ibyo bagirizwa biboneka neza ko ifatiye ku bikorwa by'umunyamakuru. Ntidutahura ukuntu bavuga ngo ntibafashwe nk'abanyamakuru. Twibaza kwifatwa ryabo ryatewe n'ubushake bwo gucunga inkuru zishobora kumenyekana kubiba mu Burundi ubu. Tumaze imyaka tubibona ingene itangazamakuru ricungerwa. Ibinyamakuru byigenga byarasambuwe. Abamenyesha makuru barirukanwa. Abahamya agateka kazina muntu barahunga igihugu. Twarabonye ko ibisata mpuzamakungu, amaradio mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi rya Amerika, umugwi w'amatohoza wa ONU, leta idashaka ko bakorera ku rubuga. Ibi byose ni ifatwa rya abamenyesha makuru byerekana neza ko leta ishaka gucungera inkuru zose kubiba mu gihugu. Hagati aho abashingwamanza bunganira abamenyesha makuru n'umushoferi wabo kuri uyu wa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya bubanza yo kubagumiza mu munyororo. Maitre Clement Leterakiza, umwe mu babunganira, yavuze icyo biteze inyuma yo guha ibirego umucamanza w'iyungururizo muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Icyo bisigura ni uko twituye umucamanza w'iyungururizo kugira ngo ashobore wewe gukosora ingingo twaneguye, kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya bubanza yabagumije mu munyororo, kuko twari twasabye yuko iyo barekura, na cyane cyane ko bagifatwa umushyikiriza manza yabapfunze atararonka by'ukuri byemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kubara bagumye. Rero twaraburanye mu ntayumwiherero turerekana yuko by'ukuri abo bantu bakwiye kwitegembya, nimba ari cyo ubutungane bwoshishikara abo bakurikirana, ko mugabo bakabakurikirana kwitegembya, kuko dufatiye ku byo umushyikiriza manza ariko arabagiriza n'ibyo ariko aratanga nk'ibyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga. None rero duhegeye kwitura mu cyamanza w'iyugururizo mbere ya sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa. Turizera yuko azokosora agafata ingingo yo kubarekura. Ingingo izova muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye, ibyo tuzobikenguruka. Ariko bishitse sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa igafata inkingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya bubanza, icyo gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahamagagwa mu ntayi cyese kugira ngo tuburane mu idonide, kuko nicyo kizoba gisigaye. Turizera rero yuko tutazoshikayi
mu kurindira inyishu. Niko so nasanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha.
Cela nous préoccupe beaucoup que ça se passe juste quelques mois avant les élections de 2020. Il nous semble que cela c'est
Ibi bituraje ishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'ibihumbi 2020 bimeze nk'urukurikirane rw'ibyabaye kuva haduka indyane mu 2015. Nta gahengwe namba ahubwo ivyo bwigenge bwo gushikiza ivyumviro biguma vyunyuka. Biteye ubwoba kubona ibura buzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubwitangazamakuru iminsi mike imbere y'amatora. Dusaba ubutungane bw'u Burundi gukora akazi kabwo neza, nta tegeko na rimwe ibi byagirije ibishingiyeko. Abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umudereva wabo haheze indwi zibiri bafashwe. Bari baroye muri komine Musigati, intara ya Bubanza mu Burengero, gukora ku nkuru yo gutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibirwanisho n'inzego z'umutekano. Icyariho cy'umushyikiriza manza muri iyo ntara bafungiwemo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje kuri iyo nkuru. Ibihugu vya Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyatanguje urubuga rwo gufasha ibikorwa vy'ubucuruzi hagati y'ivyo bihugu vyombi. Hitezwe ko amasezerano atandukanye ategwa kwigikumu mu mpera z'indwi. Inkuru y'Idonido n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Kuri uyu mugoroba habaye umuhango gutangiza ku mugaragaro urubuga rw'ibihugu byombi bizajya bihuriramo kugira ngo byongere ingufu mu guhahirana ndetse no kugenderana, kimwe no gufasha abashoramari b'ibihugu byombi gutangiza imishinga itandukanye muri ibihugu. Uyu muhango wari ukuriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa hamwe n'uwungirije ambasaderi wa Kongo muri Uganda Ngalu Kalala. Ministre Uganda Sam Kutesa yatangaje ko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Tshisekedi azagira uruzinduko rw'iminsi itatu muri Uganda mu mpera z'iki cyumweru, hakazabaho inama izitabwamo n'abakuru b'ibihugu wa Uganda n'uwa Kongo hamwe n'abacuruzi kuva mu bihugu byombi. Kaba hazasinywa n'amasezerano mu rwego rwo gukomeza uyu mugambi watangijwe uyu munsi.
During this visit we are looking to strengthen trade and investment between our two countries.
Ati mu ruzinduko rwa Perezida Tshisekedi twiteze gukomeza ubufatanye mu by'ubucuruzi hamwe n'ishoramari hamwe n'ibijyanye n'amahoro n'umutekano. Kongo ni isoko rinini kandi ry'ingenzi cyane kuri Uganda ry'abantu basaga imiliyoni 80. Dusangiye umupaka mugari cyane ku butaka n'amazi. Aya ni amahirwe akwiye gufasha abacuruzi n'abashoramari mu gihugu cyacu. Bwana Kutesa yongeye ko kuri ubu ubucuruzi hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri hasi cyane, akaba bungana n'imiliyoni 533 z'amadolari y'Amanyamerika. Kuraya Uganda akaba ariyo ifiteho umugabane munini cyane, ku buryo yinjiza muri Kongo ibintu bingana n'imiliyoni 500 z'amadolari, ibiva muri Kongo biza muri Uganda byo akaba bingana n'imiliyoni 33 zonyine. Ku ruhande rwe Bwana Ngarukarara kuva muri ambasade ya Kongo yavuze ko igihugu cye n'abanyagihugu bashyigikiye umushinga, kandi yuko Kongo ihanye urubibi n'ibihugu 9 ikaba ifite ubukungu bwinshi bw'abantu n'ubwo mu butaka, akabi nahanye umupaka mugari na Uganda ku mazi n'ubutaka, ko ibyo byose ari amahirwe ku bantu babo, bityo akaba igihugu cye cyiteguye kubyaza ayo mahirwe umusaruro mu by'ubucuruzi n'ishoramari, kubera ko ari byo bishobora gutanga amahoro n'umutekano birambye.
Et ouverte à toute opportunité de commerce.
Ushinzwe ibikorwa by'ishoramari muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, James Mugoya, yavuze ko ubu Uganda irimo gushyira imbere cyane diplomasi ishingiye ku bucuruzi n'ishoramari, kugira ngo diplomasi irusheho gufasha abaturage basanzwe kugera ku byo bifuza. Kandi ati bizera ko amahoro n'umutekano birambye byashoboka ari uko abaturage bose bateye imbere badashonje kandi bafite ibyo bakeneye byose, akaba ari cyo ubu bufatanye bushaka kugeraho. Nyamara ariko bamwe mu bashoramari ba Uganda bibwira ko hariho inzitizi zikomeye gukorera muri Kongo, bityo akaba basaba leta yombi kuzikemura kugira ngo amasoko muri Kongo afunguke. Bwana Gideon Badagawa n'ukuri ikigo cy'abikorera ku giti cyabo muri Uganda.
One is infrastructure opening up quickly into.
Icyambere ni ikibazo cy'imihanda mibi hamwe n'ibindi bifasha kugira ngo ubucuruzi bugende neza. Nk'ubu biraguye kugira ngo ukore ubucuruzi muri Kongo kuko henshi ntabwo hari imihanda igendwa. Icya kabiri, baduhamirize ko hazabaho amahoro n'umutekano. Umutekano muke ni ikibazo gikomeye muri aka karere, cyatugizeho ingaruka muri Sudani y'Epfo, abacuruzi bacu benshi barahomba. Ubu hari ikibazo hagati ya Uganda n'u Rwanda nacyo gifitanye isano n'umutekano. Dushaka ko abategetsi bakwemeza ko ibi byose bizakemurwa mbere yuko twagira icyo twakora muri Kongo.
We want the commitments of both government to these two things.
Asubiza ikibazo cy'abo bacuruzi, Minisitiri Kutesa yavuze ko hazabaho komite zitandukanye zishinzwe gukemura ibibazo birimo iby'umutekano muke, ibyo kubaka imihanda n'amateme, amashanyarazi, iby'ubuzima hamwe n'ubuhinzi n'ubworozi, kandi ko Uganda initeguye gukoresha amafaranga yayo kubaka imwe mu mihanda muri Kongo nk'uwo kuva Ibunagana kujya Igoma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramutse ibyemeye. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Kampala.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafite ku isaha yamara imbere yaho. Reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Abategetsi ba Koreya ya Ruguru baravuye mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda, mara ivyo ntivyabujije ko Perezida wa Amerika Donald Trump atangaza ko ingingo yiwe yo kuvugana n'umutegetsi Kizigenza wa Koreya ya Ruguru ari ikintu gikomeye cyane yashitse ko ku bijanye na politiki yo hanze ya Amerika mu kwiyamamariza amatora mu mwaka uza. Avuga ko biriko bitera intambwe. Tongeye tubabwira ko Perezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje no musiku wa kabiri ko Iran izotangura kugira izindi intambwe ziciye kubiri n'amasezerano ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda yagiranye n'amakungu mu mwaka w'2015. Rouhani yatangaje ko izo ntambwe zizotangura kuja mu bikorwa kuva ejo ku munsi wa gatatu. Abana batandatu n'abapfasoni batatu bo mu muryango w'Abanyamerika bo mu idini ry'abamomo bishwe mu mutego wabereye mu buraruko bw'igihugu cya Mexique. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe umutekano wa Mexique n'inshuti z'abo bantu bishwe. Abo bantu bishwe ari abo mu muryango witwa Le Baron, abawugize ari mu idini ry'abamomo. Bashinze iryo dini haraheze imyaka itari mike mu ntara iri ku bibe na Amerika. Bishwe igihe bariko bagenda mu modoka zitatu zitandukanye ku ibarabara ry'amaleta ya Chihuahua na Sonora ari ku rubibe na Amerika. Amakuru rero ni ibiganiro twari tubafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasigrebe yabu yadufashije kwegeranya ibi biganiro byahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikoro mariko nanje Deniyo Ngabo. Tubashimiye mwese mugira umugoro wa mwiza, mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.
Thank you.